radio indundi culture amakuru mu kirundi
mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu kaze mu makuru mu kirundi twabateguriye tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru Barasaba ko hosoka vuba itegeko ribaha uburenganzira bwo gukorera mu matongo yabo abo nabegereye ikirimba cy'umukuru w'igihugu ni mu ntara ya Bujumbura. Naba bamuducimbiri twa Kazimuha na Kirungwe muri zone Rusiba muri komine ya Mugere barasaba gukomoregwa umuyaga nkuba bemerewe n'inzego zitandukanye harimo n'umukuru w'igihugu kuko kubura uyo muyaga nkuba bibakenesheje. Ari shoto ishirahamwe mu vyerejejo harimo kurwanya ihohoterwa gemeza ko mu Burundi ihohoterwa ricibonekeza nabicwa bakicwa navyo nyine muraza kuvyumva murano makuru naye mu bijanye n'imico kama uyu munsi tubabwira ibijanye nabiswe ba mama na ba data umukondo ano makuru muri komeye ashikirizwa na Jota Miratuzi fanije mu ngabwe ivyuma na Akeline Bizindana
Radio Indundi Culture.
Ubu naho inkuru imwe n'ukwayo. Ubuyobozi bw'intara ya Buhumuza buherutse kubogoza mu mabanga warasanzwe ari umukuru wa zone Bugabano muri komine Muyinga ingingo imukombora yatewe igikumu na buramatari w'intara ku munsi wa kabiri w'inondwi. Muri urwo rwandiko buramatari Denise Ndaruhekere yasiguye ko uyo mutware yitwa Dieudonné Niyongabo yahagaritswe mu mabanga hisunzwe ingingo y'abajenama ba komine yo kwa 21 Ruheshe uyu mwaka ariko ntirugaragaza neza icaha yagirizwa uyo mutware agize kabiri akuwe mu mabanga muri iyo ntara muri kuno kwezi turimo akurikiye uwitwa Reverier Ndacayisaba yahora arongoye zone Gashoho muri komine Butihinda yabogojwe kuwa 17 za kuno kwezi yagirizwa gusigura ukutariko ibwirizwa ryo kuwa 18 Ruhuhuma uno mwaka rigenga iby'isuku n'isukura mu bibanza bihuriramo abantu benshi hafatiwe ku birego bijanye no kurandura imirima no konona ibidukikije ku mutumba Gishambusha. Ivyo rero muri parse mishirahamwe gishinze guhamagarira Abarundi gucugwevu no guhindura ingendo ribibonamwo ukutamenya kuranga abatware bamwe bamwe mu nzego zo hasi ariko rigasigura ko bihesha ishusho mbi igihugu. Umukuru waryo Faustin Ndikumana habona ko abashingwa amabanga bakwiye gukomerezwa inyigisho atari uko igihugu gishobora kuhahombera bikomeye kuko ababikora batibaza ingaruka zavyo. Tumukurikire.
Abo bajejwe intwaro mu nzego zo hasi no gukarihiriza ubumenyi kumenya aho bagarukiriza. Hari n'umushefu de zone ngo yagiye mu bitoke arirara atemagura ngo agira yagure ngo amabarabara hazogiwe gute. Hari uza wumva ngo abakenyezi ngo barabuje gutembera gushika mu isaha 12 zo kumugoroba. Ngo nta mukenyezi ngo azotembera ngo mu kabari ngo atari kumwe n'umugabo wiwe. Ubwa mbere ni baze baramye yuko ari Burundi. Sone tazi ni Republique Federale ingingo zifatirwa hejuru, ifatirwa mu nama shikiranganje, mu nama ashinga mateka no we w'igihugu abandi bose bari muri application nta nama ashinga mateka ro mu community ivuga rero ngo twedushinze yuko ngo umuntu bazogira uko guzora ngo zobamanze kongo kubaka inzu harimo no kutamenya mbwa kibaze nuko kumbere batakosorwa cyari ngo bigishwe ega hari ibintu bito bitabantu bagenda bagira kabona neza yuko batazi ingaruka mbi byuko biratuzanira njye tubaye ibintu twizo kwa twa turabivuga kuko uburundi yo miko buraja bubadanije guca n'ivyogenda gute kandi turabona inyishu ingene vyogenda tuba tuzisemerera kuko abahanuzi ba kera gushika abami batwara batwumve nta kundi nta yindi nzira nimba tubizira tuzobizira nuko nyine.
Ishirahamwe gishinze kurwanya ihohoterwa n'agashomeri Arishoto rimenyesha ko mu Burundi hacibonekeza abantu bahohoterwa no kwicwa bakicwa nk'uko icegeranyo c'iryo shirahamwe co kuva kuwa 27 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025 gushika kuri uyu wa gatanu kivyerekana. Umuhuzabikorwa muri iryo shirahamwe Vianney Ndayisaba mu kiganiro n'abamenyeshamakuru co kuri uyu wa gatanu ku munsi mpuzamakungu hariwe kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu yamenyesheje ko hari n'abantu bagipfunzwe bidakurikije amategeko agasaba ko borekugwa. Tumukurikire.
Umuchega jarishoto tufise abantu munani barishwe n'inzego z'umutekano babanje gohotegwa aha dushima yuko abantu bamwe bamwe bungi polisi bahoteye abantu baciye bacibwa imanza zikibiraho abagabo 17 barahuye ni hotegwa rifatiye ugitsina abagabo 74 bafunzwe ku karenganyo kuri montage ya viore abagabo 206 n'abahungu barafunzwe kandi bongera bahagarikwa bidakurikije amategeko kugira bemezwe ku nguvu kwandikisha abana mu bitabo ndangamuntu muri komine bemera abana ku nguvu atabutungane ukoze ikintu cya viore bakigire ko ico bita attention caba igikoresho ku bakobwa bamwe bamwe mu kugomba kwiba amatungo y'abagabo bamwe bamwe abantu bashika 443 bapfunzwe batategezwa kubapfunzwe hatisunzwe amategeko aha rero cyo dusaba leta y'u Burundi hari imigwi imwe y'abanyororo bamaze iminyororo turavuga nk'imfungwa za politike badashyirwa mu bantu bategezwa bakurekurwa kugira baze gufasha kubaka igihugu mwejo tubone akaryo gusaba nyinshi mu gihugu muri kwigora kurekura abanyororo bamaze iminyororo bejejwe n'abarosi ngongo cy'umukuru w'igihugu n'abarosi ngongo cy'agateganyo yogira ikigongwe imbohe za politiki kugira ngo iyi raporo igihugu kirasabwa kirotanga muri woni muri komite rwanya ihoteko cya kimwe muntu mwaka wa 2027 nyamanya twimije amatora hazafatwa ingingo nziza ku Burundi bizotuma igihugu cyacu gikurwa ko ibihano
Abanyagihugu bo muducimbiri twa Kazimuha na Kirungwe turi muri zone ya Ruziba muri komine ya Mugeri intara ya Bujumbura barasaba ko boronswa umuyaga nkuba bari barasezeraniwe n'abategetsi batandukanye harimo n'umukuru w'igihugu Abanyagihugu bavuga ko umuyaga nkuba ugarukira hafi ya haramazi ava mu kuzimu no kwibarabara rya Amsar ntushike mu ngo zabo bavuga kandi ko ukubura ayo matara bituma ubusuma bwiyongera mu ijoro muri ako karere kandi bikagora abanyeshuri kwiga mu ijoro n'inkuru ya Odilo Nkejimana
Ubucimbiri bubiri aribwo Kirungwe na Kyazimuha zone Ruziba ubumwe abaho bidoga ko bataranonse umuyaga nkuba gushika ubu kiretse imihana yegereye hari amabombo y'amazi akwegwa avanywe mu kuzimu ni nko kometera 500 uva ku ibarabara rikuru ry'igihugu nimero 3 kubera ikizime kiharangwa amasaha y'ijoro ico gicubo kivugwamo ubusuma bw'imonogoje
gukorera ahantu hatabona naho usanga ari ngora niba ari mu ijoro hatabona bashobora kugura n'abagizi ba nabi ugasanga barakugiriye nabi sunze ko atabona nibeshi bamaze gutegera bakabiba nk'ibyo baba bafise
abandi bariko bahura n'ingorane zo kuba hatagira umuyaga nkuba n'abadandaza hatibagiwe abanyeshuri bavuga ko bidakunda ko biga amasaha y'ijoro
ya umuyaga nkuba uriho abasudira banyegereye bakaza barashorera
Sangutanda tu.
Itu. Kau bayar tamu yang kamu bawa sudi lah balik hari ye.
Kamu ni macam ni. Kamu yang kamu ayah tu office. Mandi kami jor. Kau bayar uangnya tahu. Jadi kandi kamu kat turu turu. Nau ni nengah sokahan tu. Bukan angonik.
Awan yang Ruziba. Bawa zat kau bawa itu kau kura banyak gisagara. Ali kau bawa kawan kerja kurang dari mulai lewat telefon. Nau balik hishwa mafaranga majana tanu. Bagasaba kurang sekumu yang kamu bawa.
Nona tu gira buat. Ku telefon itu orang tu mana kena butang amaheri.
Telefon yang misalnya berangga.
Amajana tan.
Saba sebarundi. Turamusaba nubu agaruke yongera himiriza abarongoye intwaro muri kano gace turonse umuyaga nkuba kuko n'abawuronse dufise ubuzima nk'ubwo bafise
Vianesi Bomana umwe mu batware ku nzego zo hasaho mu Ruziba aremeza ko ikizime kiri mu by'abasuma bariko bikingamwe muri iki gihe nawe akavuga ko ikibazo kizwi n'inzego zimukurira
Je bavuga n'ivyo ni mukuri kuko amatara ntarenga amazi ajya apfa mu kuzimu hani nta ushika ahandi mugabo epfo yahajya hose barawufise mugabo inubwice cyaharuguru itugira namba bo kenshi dokarita tugirisha manama chef de zone tugirisha manama icyo cyama cyavuzwe twebwe raporo turayitanga bakatugana turinde uva turindirire mu bandi
ubwo bucimbiri bwo muri zone Ruziba gushika ubutararonswe umuyaga nkuba abaho bidoga kwivyo biruko mu gihe umukuru w'igogo Evariste Ndayishimiye yari yawe bemereye yagendeye hari amazi akwegwa avanywe mu kuzimu ku ibarabara rizwi nka Amsa mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023
Radio Indundi Culture
Amakuru twabateguriye arabandanya ahugwego ARCT rujejwe ivyitumatuma nako mu Burundi ruhamagarira abantu bose bibwa amatelefone kumenyera kwitura ibiro vy'igipolisi bikora amatohoza ubu vyakire kwiragijwe mu makomine yose agize igihugu umuyobozi mukuru w'urwo rwego kuri wa gatatu yabwiye Radio Indundi Culture ko ivyo bene kwibwa bahora basabwa kubanza kuja mu gisagara ca Bujumbura bibaruhisha. Samuel Muhizi yemeza ko nubu habandanya higwa ubundi buhinga bwo tuma amatelefone yose yibwe yoboneka canke atosubira gukoreshwa. Tumukurikire.
Muri bya bibwa amatelefone twarashizeho indinganizo yuko abantu bataguma baza muri RCT ahubwo boja ku mu OPG abari hafi mu ikomine yose igihugu hariyo aba OPG baheza bakakira ibikenewe byose bacha babirungika mu buhinga bwa none muri digitalize rero bamwe barazifata mugabo byikuri hariyo nizidafatwa ko ari gihe usanga telefone yibwe ugasanga ntibace bayibika canke bace bayisambagura ivyo birashika ariko nubu tuguma turondera ubuhinga kugira ngo telefone yibwe ishobore gutorwa idatawe naho ntisubire gukora kumuhora turabe ko twubuza iyo fenomene y'abantu baza baribwa uri karakoresha telefone akingirwe uri karakoresha umuhora akingirwe twebwe rero tuzaheza tugafashanya n'igipolisi ya platform ihari kugira urabona yuko atabantu bakiguma bazi Bujumbura ko kera wasanga abantu barinda kuze Bujumbura bakamara iminsi ugasanga byukuri byabagoye gose ariko ubu aja ku mopeje muri komine yiwe canke hamwegereye agashobora kuza kumukurikiranira ibyiwe.
Uyo akaba yari umuyobozi w'ikigo RCT Samuel Muhizi. Indwara y'igitigu iri mu ndwara ibangamiye urwaruka muri kino gihe mu ntama hagati y'abajejwe amagara y'abantu bo mu ntara zitandukanye abajejwe intwaro hamwe n'ubuyobozi bukuru bw'umugambi mu by'ubujejwe harimo kurwanya indwara zifatira mu bihimba by'irondoka n'iz'igitigu kuri uyu wa kane. Muganga Colin Kaze aramutswa uyo mugambi yavuze ko basanze ko hari urwaruka rutari ruke rutogwa kw'iyo ndwara naho adatanga ibitigiri. Colin Kaze asigura ko abatari bake bayandura kukutamenya hagahamagarira ugwaruka kwijukira kwipimisha kuko igitigu co mu bwoko bwa C kimenyekanye hakiri kare gishobora gukira. Olivier Kwizera.
Kugamakuru atangwa n'ubuyobozi bukuru mu byo bujeje harimo ingwara y'igitigu hepatite n'izifatira mu bihimba by'irondoka. Uyu munsi harugwaruka rutijukira kwipimisha iyo ngwara. Muganga Koreka azarongo iyo mugambi avuga ko mu bipimo bikogwa basanze abatari bake baranduye iyo ngwara.
Turabona yuko hariho beshi batipimisha mu gihugu kandi tugasanga baragwaye ingwara y'igitigu iyo ibigwara y'igitigu ni ingwara umuntu ashobora kugendana atakimenyetso na kimwe ariko akaja kubimenya byaramaze kurengerana.
Aho uyo muganga ashikiriza ko benshi muri bo banduye iyo ngwara kukutamenya.
Abenshi nibaza yuko hariho abandura kukutamenya baranduye iyo ngwara ntibamenye yuko yandukira kandi biciye mu mibonano mpuzabitsina ntiyikingiye atazi yuko ya ngwara ashobora kuyandurira ngaho nyine.
Ubwo rwaruka rugasabwa kwegera ahakorerwa igipimo kugira rusuzumisha amagara yago.
Rero rwaruka tubasaba yuko bwo kwegera abavuzi bace barabaha impanuro kandi bakijukira kujya kwa muganga kwipimisha. Umuntu ashobora kwikurikiranisha kwa muganga barabe stade uba ugezeko.
Ku kibazo cyuko ibipimo by'iyo ngwara bitari mu mavuriro yose, umuyobozi Koreka Kaze avuga ko hari kigiye gukogwa.
Twabonye yuko abenshi batipimisha hama n'abipimishije iyo hageze kugira bijya bipimo byo kuraba yuko stade abagezeko n'igipimo cyo gupimisha charge virale ugasanga ntigikogwa hose ntikirashika hose. Nibaza yuko umushikirangaji w'amagara y'abantu tuzogenda tukaraba nk'umugambi w'igihugu tuzoraba ingene twokwegereza abenegihugu dufacanije n'abafasha umugambi w'igihugu yuko ca gipimo coshika muri zibijya bitaro by'uburere bw'ubuvuzi kigakogwa ku buryo umurwayi agagirirwa ico gipimo kugira ngo barabe yuko wamugera ucibonekeza mu maraso yiwe hageze yuko yoja ku muti cyangwa atoja ku muti.
Mu nama yahuje abajejo amagara y'abantu nawo mu ntwaro ku rwego rw'intara kuri uyu wa kane, ubuyobozi bukuru bujeje umugambi wo kugwanya sida indwara zifatira mu bihimba by'irondoka n'iz'igitigu bwahamagariye iyo migwi yose kugwiza amahimiriza kugwaruka kugira indwara y'igitigu irandugwane n'imizi. Abanyagihugu begereye hari kirimba cy'umukuru w'igihugu Bujumbura mu buringanire bwa hegitari 160 barasaba kwitegeko ribaha uburenganzira bwo kugira ico baharanguriye gyosohoka kuko gushika ubu hari imwe mu migambi batemerewe gukora imbere y'uko iryo tegeko risohoka. Umushikiranganje mu vyajeje hari mu inyubako yaheruka gutangaza ko boba barihanganye mu kurindira ku iryo tegeko riboneka vuba. N'inkuru tubaza Egide Nahayo.
Abanyagihugu baba hafi yaho hari ingoro y'umukuru w'igihugu ku mutumba Gasenyi bavuga ko bababazwa no kubona gushika ubu hari uburenganzira badafise kuri ayo matongo yabo.
Tugiye kuhikora bakaca batwita ngo dushobora kuharangurira. Tugiye kubaka ngo barashikiriza icyemezo y'uko arekuye. Dushaka gusaba umukuru w'igihugu kutura yuko yosohora iyo tegeko.
Ivyo abanyagihugu bidoga ko bituma babaho mu buzima butoroshye kandi bari bafise amatongo bo kwikoze ko
tunzwe no guhangayika none tugire gute tunzwe no guhangayika nubo bagafise ntashobeye kwagurisa ngo ngira ngo yikenure igikunda abumva ntawe unzura ko nkano mukiriye mukiriye gute kandi bacha bamubuza kubaka tusha twemera tukanangira umukanda tukawutubika bari babaye niko tuko tugira gusa
mugihe abanyagihugu basaba kwitegeka kuri begurira uburenganzira kuri ayo matongo yoterwa ku mukono umushikiranganje mu byaje rwari mu inyubako Egide Nijimbere aherutse mu kiganiro cyagize urwego nshingwa bikorwa rwa leta gusaba abanyagihugu kuba barihanganye kubera imva sigura
ku ngingo nziza burya ntawo kwanyitira mbere igwa twageze ushikamo ngaha mu gihugu cy'u Burundi mwayibonye ko kwinyerekwa mwayibonye hajya muri muyaga uko abantu bagenda bubaka amazu bashanye imbere y'abantu migambi ndi kubaka hataratunganywa neza tugaka kujya amahera menshi cyane no kubomora amazu mwamwe hageze ko tubashyira ku mirongo ariko basaba amazi n'amatangwa bwo kwihangana kuko icyari gikenewe cyane cyateko rishyiraho imbibe zaho ikibanza cyo kwana gikeneye n'iyo teko rimaze kujaho rero n'iyo rizuburenganzira ugusa kunambwira kabiri nibaza ko bakwihangana umwanya amaze si usigaje kugira ngo tubagire ibintu bizima ntibacho kibaza gukora ibintu ejo usangira gusambura amazu n'ingo zabo bahomba ibintu zabo
ariko ikiboneka muri aya matongo uko abanyagihugu gushika ubu harabaharimye ibitegwa bitandukanye.
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama.
Kuko muvyumvise n'inkuru y'imico kama tubashikiriza imisi yose ya gatanu uyu munsi tubabwira icari co n'uruharagwa data w'umukondo na mama w'umukondo mu ndero yahabwa abana aho hambere mu Burundi. Elias Sadik umuhinga mu kuzura ibisigarira vya kahise n'imbere ya kahise asigura ko bategerezwa gukurikirana umwana kuva kivuka gushika akuze ariko anegura ko ivyo uyu munsi bitakibaho ivyo afata nk'intambamye. Inkuru y'imico kama uyu munsi twateguriwe na Alice Ndayizeye.
Data w'umukondo yagirwa n'umwana w'umuhungu, mama w'umukondo nawe akagirwa n'umwana w'umwigeme. Ibi rero ni nzira imwe mu mico y'abarundi yo kurera abana kuva bakiri bato. None abo bantu by'ukuri bari bahuriye he n'umwana? Elias Sadiki arabitwiganira.
Data w'umukondo misanzwe yari mu bantu bakurikirana ibintu by'uruzogi bw'umwana kururagara mama mukondo gutyo. Uwo rero bavuga ko ari we yaca abikugwa muzogi guwo mwana wiwe, vyerekana ko ari we se w'umukondo. Bavuze se w'umukondo mucamva kuruzoga aho ruva ni mukondo. Bari yumvamwo yuko ari gikorwa cyabo kibegukira abateza kugikora ugakurikirana umwana.
Se w'umukondo rero yarajejwe kurera no gukebura umwana w'umuhungu nkuko uwo mushakashatsi abandanya bisigura.
Niwe yamukurikirana kuva kivuka gutinda kure agakurikirana iterambere giwe naho yoba yashinze urugo. Se w'umukondo rero yatangura gukurikirana umwana kuva kiri uruyoya. Iyo hagize nk'akantu kagorana muhira umwana akagomba kugorana kurera, baza na se w'umukondo cyangwa agenda kwa se w'umukondo agaheza akabirwa muhanura.
Mama w'umukondo nawe nyene yategerezwa kwitwararika uko umwana w'umukobwa abayeho gushika kure.
Mama w'umukondo niwe yigisha umwana akamukurikirana umwana w'umukobwa ibintu byose byo mushikira mu buzima ibihindagurika byo ku mubiri giwe riba. Niwe yakurikira niba yarose umuhungu amuresha niwe yakurikirana ingene iko biragenda.
Uretse kurera umwana harimo kandi no kunywanisha abarundi kuko kenshi batora ubudasangiye ubwoko n'umwana.
cyari kimwe mu bintu byashyira hamwe abarundi kenshi cyane yawe dasangiye ubwoko umuhutu yarabase umukondo w'umututsi umututsi akabase umugondo w'umuhutu bigatuma yuko abarundi bagomba banywana kujye byari bigoye yuko ni ibintu by'ubwikenye byoba kubera bari basangiye byinshi cyane abarundi byabashyira hamwe
ariko Elias Sadiki aranegura ko iryo shure ryamaze kononekara mu Burundi
data mukondo yari nka so kwibatisimu ariko aho turuno munsi abo bantu igikorwa cyabo ntacyo bakirangura kubera yuko bagiye mu buryo butajanye n'imico n'imigenzo y'abarundi none uwo kubaza nk'uwo so kwibatisimu benshi yari batakibuka n'uwari we kubera yuko ntacyo babamariye ishure rya data mukondo na mama mukondo yaramaze kononekara nicyo gituma rero urwaruka usanga rimwe na rimwe ruguma ruzeye indero habwa n'abavyeyi
iryo shure Elias Sadiki abona ko ryari rifise uruhara rudasanzwe mu mibereho y'imiryango mu gutsimbataza ingo aho mbere hibaza ko itituka ry'iryo shure ryoba riri mu bituma uwo munsi ingo zitarama nk'aho wa mbere
Aha rero turangirije amakuru twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwarimu yateza birishimire na Mathieu Habona Yezu yafashije muhinga bw'ivyuma yakoreye mu ngata mugenzi wacu wa Kirine Bizindavyi mwakoze mwese mwarimu yateza biri mubandanye mugira ibihe byiza